Mwijoro bara mu Burundi yamara ku murango bigwa kwisumamwo mu gihugu kibanye cha Tanzania. Abo ni bamwe mu Barundi twasanze ku cambu curuzi kwa Maragarazi rugabura Burundi na Tanzania. Ku ruhande rw'u Burundi turi muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana. Ku ruhande rwa Tanzania nahitwa Igasuru mu ntara ya Kigoma. Abo hakuno mu Burundi barashobora kubonana no kuvugana nabo hakujya muri Tanzania, kuko hagati y'igihugu n'ikindi kuri urwo ruzi kwa Maragarazi nta metero 30 zica hagati. Bamwe bariko barajabuka n'ubwato baja muri Tanzania, mu gihe abandi nabo bariko baraza mu Burundi. Batukikuje harimo abarimyi, abikorera imizigo n'abasoza ubwato bwunguruza abantu n'ibintu. Abarundi bemeza ko batunzwe no kwisumamwo mu gihugu kibanye cya Tanzania. Ibihugu bya Tanzania n'u Burundi bihurikiye umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko EAC. Naho imirimo y'abo Barundi irangukira mu gihugu kibanye cya Tanzania, bamwe muri bo ivyo umuryango wa Afrika y'ubuseruko baduhishutse ko ataco babiziko.
Kumva ngo umuryango wa Afrika ariko nkaho Jeffreyman kuri nka nsiguro nini hano sho gutabura
turashika kure tuja buse nkaho hatushikira nkaho hafi bise kuvuga ngo ma Afrika na nini tubikurikirana cyane.
Uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ndawumva bavuga ku radio mugabo habyunzi sindabikurikirana hafi kuko jewe njabutse ngaho kujya nkarondera ubuzima nkarima hanyuma nkaronka mbona kujabuka
ni bisanzwe nyine ko kubera twege bidata turaba nico nyi gutuma tubifata nyine nkuko nkagenda umuntu nsanzwe ndi muto muto mbona bwira njya niryamira hanyuma nyine nkaca nshimuka nyine
umunyagihugu ngo twasanzwe ico cambo hariho abahuyihwisha kubijyana n'akarusho k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku munyagihugu
cyo baze kumva gusa nuko umuntu ari mwibi bihugu bitanu bigize Afrika y'ubuseruko nkuko ngiye muri Tanzania bashobora kongombagura cyane nkuko mu minsi bitari bwo bitangure niko karusho kahari
barigeze kuvuga n'umugambi yuko bazorondera nk'ikaranga muntu bashobora kuha abanyagihugu iyo karanga muntu igakora mu byo bihugu bitanu byo nzibumwe sinzi ko byaba bisa n'ibyo bya yasese
urumva bariko barasobanura yuko tuzogira ubwisanzure soko zikaba zimwe
no batadi cyane ibikoregwa muri Afrika y'ubuseruko bamwe muri aba banyagihugu bisuma mu gihugu cha Tanzania bashikije ku byuma byacu bifata amajwi ibyo koregwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko maze bikabagira kamaro
nganye nka ku mupaka ugeze mu bijiji biri kure amahera y'u Burundi usanga atagi kora dukoresheje ifaranga rimwe nk'ibi bihugu bitanu bigize umwe bwa Afrika kurumva turiko turarondera ubuzima byosha bituryohera kurusha uko twari biri urinda kuvungisha amashiringi n'amarundi
urupapuro rw'inzira muri karengane pasiporo twobisaba tugiye mu bindi bihugu atari ibi bitanu ibi bihugu bitanu narinzi yuko ari kujya ku mwana avuye muri uru rugo akajya mu rugo rundi kubera baba bamuzi yuko ari uwo bavukana nta bindi biriko baramubaza
bazara mu banya babama bamubona
n'ukwiyagura ngiye iburu ndi ndefise y'umukoragore gi Tanzania ndefise y'umukoragore ngendi Kenya ndefise y'umukoragore yani hose ndi kandamiza hapo ndo safi
mu muryango umwe bwa Afrika
abanyagihugu bose twahuriye ku cambo cha Maragarazi basabye ko muri leta bijejwe boja kubasigurira ibijanye no muryango wa Afrika y'ubuseruko
abantu babategetse b'u Burundi ari ibintu bimwe bigumiza ko hari yabyategezwe ko bimenya natwe abantu bato bato ha twege turi ngaha ku rubibe dushora kwiyumvira ukaja no hiyo kurere mugabe bivanye n'ukuntu babigusigurika menye n'ishora kwisigura ntabo bafata bakagukubagura umuntu afise nkiyo karanga muntu y'u Burundi gashora kubabwira baba bagufashe igene ibintu byifashe
yego ni byiza kugira ngo badusigure kuika tutomokekwe kugira ngo aho tuba turi hose tworohegwe kuikazi twa tuko twakora amategeko tugenga tukamikuru twagendera
mu kiganya cyo guhanahana ivyumviro hagati y'abarundi bari mu namashinga amateka ya EAC n'abamenyesha makuru abo bashinga amateka abonye n'ubwabo bari yemereye ko ikorerwa muri Afrika y'ubuseruko EAC bitazwi n'abanyagihugu bato bato Afsa Mosi yavuze ko ico kintu bagiye kugihagurukira ako kanenge kahave
tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu rero harabayeho amakosa yokudatanga information yokutuguruka abanyagihugu bumve ko integration iyi wabo si yabaje bagenda mu manama nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu reka natwe dusohoke tugende tuvugane n'abantu kwiyumvira rero yuko iyi cadre na les media yo dufasha kubera mwe byumushikira abanyagihugu gusumba twebwe
iyo nama ivyo vyavugiwemwo yabaye ku munsi wa mbere uheze yaheze hafunitswe ko amenyesha makuru bagiye koroherezwa kuronswa amakuru yerekeye ibikorerwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko mukamenya ko urundi bwinjije se mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kuva mu mwaka w'2007 muri komine Mukemba mu ntara ya Rutana Fidelite Shatse cyo cy'Amerika.